VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye gukomeza ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri mikoro hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese aho muri mbanje kubasuhuza. Muri uyu mwanya turibanda ku makuru avugwa mu Burundi.
Twiteze yuko bo kumvikana bagatwara neza nyine, rega twebwe abanyagihugu batatu twishakira amahoro nta bindi
z'abatangwane zirimwo hakaba na wenye na byemera akaba byakira neza mbarwa twa abanyagihugu batatu ko cyaduhinduriye twakira nkuko nawe byakira nta namba dushaka.
Abo ni abaturage bo mu ntara ya Ngozi mu Burundi bavuga ko icyo biteze ku mikoranire y'umushinga ntahe agatorwa na Perezida Pierre Nkurunziza baramaze igihe badakorana batavuga rumwe. Ubu bahuriye mu butegetsi nyuma y'uko umushinga ntahe agatorwa atorewe kuba Vice Perezida wa mbere w'Inteko Ishinga Amategeko. Ibyumviro by'abaturage ku mibanire y'abayobozi bombi kimwe n'imyanya abakenyezi babona mu nzego z'ubuyobozi mu Burundi nibyo twibandaho muri gahunda yacu uyu mwanya. Muri make uyu munsi ijambo turiharira mwe mutwumva abanyagihugu. Mu Burundi abatwumva mwese ndabashuhuje, intambwe abakenyezi n'abigeme bifuje gutera yo kurenza ibice 30% mu myanya y'ubuyobozi ntibarayigeraho. Ubusanzwe amategeko y'u Burundi ateganya ko abakenyezi bagomba kubona nibura ibice 30% by'imyanya mu nzego zifata ibyemezo mu gihugu. Umunyamakuru Fidelite Ishatse yakurikiranye iki kibazo nyuma y'amatora yabaye muri iyi minsi ishize, yabikurikiraniye mu ntara ya Makamba. Fidelite:
ibyo bice n'imiburiburi 30% by'abakenyezi mu nzego zifata ingingo byumvikanye ko n'abanyepolitiki mu masezerano y'Arusha maze bijya mu bwizwa shingiro ry'igihugu. Amashirahamwe atari make y'abakenyezi muri imyaka ibiri heze yatanguje isekeza ryo kwigisha no guhimiriza abakenyezi gutera intambwe bakarenza ibyo bice n'imiburiburi 50% bahabwa n'ibwizwa shingiro. Mu gihe amatora y'abahanuzi b'amakomine, ay'abamustaneri, ay'abashingamateka n'ay'abakenguza amateka yarayabaye, kubwo amashirahamwe y'abakenyezi ngo ibyavuyemo ntibishimishije cyane. Maria Kinyabugu ni wishirahamwe y'abakenyezi bakora umwuga wo kumenyesha amakuru gikora ko muri ico gikorwa cyo guteza imbere ikibanza cy'umukenyezi mu nzego zifata ingingo.
Mbajije umwavugira Seni yambwiye ati mu bashingamateka bararenga 30%, mu bakenguza amateka bararenga 30%, mu bakonseye mu makomine naho nyene n'abamustanteri ico kimwe. Nca ndasubira kandi ndabaza none umbonera bashika 50%, ngo nta 50% ndiko ndabona.
Kubwo uyu mugabo ngo nibyo bitigiri n'imiburiburi 30% byubahirizwe ntiba byoroshe.
Bitigiri twita n'imiburiburi bigire aho bishitse hari ntambara nyinshi cyane izo nzego ziva mu migambwe itandukanye. Niyo arimo akitaho gusasa ibitambara na protokoli, niyo nama bajemo hari igihe usanga n'ingingo zihafatiwe atamenye izo bafunditse kandi ari inama yari muri komite yayo.
Akenshi kubwira ibyo bitigiri bitekanwa n'ibwizwa shingiro byubahirizwe hamwe hamwe umukenyezi aronka ikibanza ari uko abanje kongerwamwo ibyo bita cooptation mu Gifaransa akayoroka hafi nako mu ntara ya Makamba komine Makamba. Neto Augustin ni musanyeri yarongoye komine.
Inama ya komine yateza kubibona abantu 15 mugabo aha dufise abantu 17 bisigura ko hoba harabaye kongerwa ko babiri. Menyereye hongerwa ko abakenyezi ko kenshi turabona ko mu ntonde z'imigambwe imwe hari nk'urutonde ruza rudafise umukenyezi n'umwe naho bari babashize inyuma.
Tukivuga ibijyanye n'ikibanza cy'umukenyezi mu nzego zifata ingingo, mwomeye ko muri komine ya Makamba ku mitumba 32 ahari abakuru b'imitumba b'abakenyezi ni habiri gusa. Neto Augustin:
mu bantu 5 batogwa ku mutumba haba harimwo abakenyezi babiri gusa. Turakunda kugira ikibazo cy'abarongoye imitumba, barongoye imitumba hose usanga hagwiriyemwo abagabo. Ufise imitumba 32 irongowe n'abagabo kiretse imitumba ibiri irongowe n'abakenyezi.
Mugihe amatora y'abahanuzi b'imitumba azogerekeje 2024 kumunani amashyirahamwe y'abakenyezi akorera mu ntara ya Makamba avuga ko ariko arahamiriza abakenyezi kwitoza.
Turiko turagerageza guhimiriza abakenyezi kugira ngo bagerageze kurengera iyo migenzo iducinyiza bitoze kuko abakenyezi turashoboye turizeye cyane yuko bazorenga kuko n'abakenyezi bonyene ubu barabinezererewe bahagurutse kugira ngo bitoze.
Twaciye kuri komine ya Makamba abajeje kwakira abifuza kwitoza za muri amatora batubwiye ko abakenyezi baza ku bwinshi.
Nuko bituravye ku nzego zo hasi buna babitanguye neza. Abakenyezi ni benshi kuko turabona ko bada ku rugero runini. Nkabo twakiriye buno munsi bo twakiriye buno munsi nka 20 bararenga. Kuva muri aka gatondo gushikaye amasaha 20 bararenga. Ejo twarakiriye twabakiye ku rugero runini cyane ariko twarakiye nk'abarenga nk'icumi.
Hihwejwe ivyigwa owaje ishyiramwe kwikiranya gufi ibikorwa vya leta yakoze mu mwaka w'2013 vyaragaragaye ko mu nzego z'igihugu zivuye mu matora ibice 30% vy'abakenyezi birubahirizwa. Yamara mu nzego zifata ingingo zijaho habaye ukugenwa ngo ivyo bice 30% abakenyezi bahabwa n'ibwirizwa shingiro ntivyubahirizwa. Ibujumbura, Fidelite Ishatse ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite Ishatse aho yakoreye makuru mu ntara ya Makamba. Inama nshingamateka nshya y'u Burundi ejo bundi kuwa kane nibwo yatoye abayobozi bayo. Agatondwa asaba ishyaka rya FNL wahagarariye umururani Amizero y'Abarundi mu matora y'umukuru w'igihugu ni watoriwe kuba vice perezida wa mbere w'inteko ishingamategeko. Uwatoriwe kuba perezida w'inteko ni umushingantahe Pascal Nyabenda w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Watoriwe kuba vice perezida wa kabiri w'inteko ni Edouard Nduwimana usanzwe ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu Burundi. Muri iryo tora kandi Agatondwa yatowe nk'uhagarariye urunani Amizero y'Abarundi. Ese kwinjira mu nzego z'ubutegetsi kwa Agatondwa byakiwe bite mu ntara ya Ngozi avukamo? Umunyamakuru wa Amerika Jean Bosco Ndarurinze yatembereye muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi aho muri rusange abanyagihugu bashima icyemezo Agatondwa yafashe cyo kwinjira mu nteko ishingamategeko. Bamwe biteze ko umunyapolitiki yinjiye bwa mbere mu nzego z'igihugu nyuma y'imyaka myinshi atavuganwe n'ubutegetsi azabasha kumvikana n'umukuru w'igihugu bagasangira ubutegetsi bityo amahoro akagaragara cyangwa se agasakara mu Burundi. Hari n'abandi basanga uwo ari umwanya bw'Agatondwa rwasabonye wo kuganira ku buryo burambuye n'ubutegetsi kubivuga ko bitagenze neza mu matora aherutse. Jean Bosco Ndarurinze yahaye ijambo abaturage baho bari nigura.
Iyo twabyakiriye neza kuko twibaza yuko bariko baravugana kuri ubu nkeka zote bahagira kivamo kandi twibaza ko bavugana nawe gusa kuko n'abandi barakeneye kuja mu nzego sinzi ko bazoshoboka yuko ibintu bica ku murongo hanyuma natwe tukaronka amahoro mu Burundi bwacu.
Yaba yafashe ingingo yo kugira aje mu ntuze mu namashinga amateka kugira akombore ibibazo bitagenze neza ari nk'ibyo bivugwa yuko amatora yatunganijwe nabi bashoboye kubiyaga kugira amatora atunganywe neza. Twebwe twabishima mugabo baya yagiye kugira abandanye ashigikira yuko ibyabaye kuko n'ubwa mbere yayatanguye kubihakana antuze hazanwa bidushimishe.
Tumwiteze yuko yozobera indongoza abandi tukaronka amahoro mbere bakumvikana na mukuru w'igihugu bagakorana neza byo ca biturwa neza.
Mu bintu usaba ko bakorana hanini ni nk'ibiki?
Bakumvikana bagakorera hamwe bagasangira ubutegetsi.
Twifuza yuko basangira ubutegetsi bagasabikanya bose. Yego, amatukira nk'amaro tukibera neza mu mutuzo. Yego. Kireba tubanye neza nta na kimwe. Turabana tugasangira ari wewe wese turisangira atangorane zirimo.
Twiteze yuko bokumvikana bagashwara neza nyine twebwe nyagihugu batatu twishakira amahoro nta bindi
z'abatangwane zirimwo hakaba nawe nyina byemera akaba byakira neza umva twa banyagihugu batatu ko cyaduhinduriye twakira nkuko nawe byakira. Nta namba dushaka amahoro ndo ntabyemera nabyakira neza ikindi gisigaye n'igiki byiteze ko kinini yako kubera dushaka amahoro nta kindi dushaka
cyane ko ndavyumvira imvira ko yagize neza yashatse umure ibiganiro bya hari batanguye bizobandanye hanyuma ukasaba n'abandi banye politike ko wajama kugira baronderera amahoro igihugu cyose ivyiyumvira kwiteza yuko inzira ishaje ryo mu nzego rizava rizanira akarusho abanyagihugu kubera bamwe bafise umutima utari hamwe kubera ko bamwe bari mu nzego abandi batazirimo
dufatiye ukuntu amatora y'amakomine ataruhara atigeze participa ukuntu ta conseil communal nimwe iha afise kuntu musantire numwe afise au niveau national kabisa iyo ngingo nibaza yuko nayene yayifashe yahanuje umutima nizere yuko bwenge afise bukwiye kugira byose abifatireko kuko bigenda kose muri politike amazi igihe kinini iya iyo haraniye arabizi arazi abo bari kumwe mu kurwanira yuko amategeko yokurikizwa nizere yuko byose yabifatiyeko uno munsi nibaza yuko atariho hageze kabona ko amategeko yakurikijwe byo yari yase niyaba abona yabyemeye ntavyo nibaza ariko kuko bigenda kose nibaza yuko ari hajya kugira aronke havugira avuge nibibazo bari ya bari nyuma yiwe guhera kera batavutse
njye kwivyo bonayo kari vyiza mwabo nko muge yo bayinjiyemo yinjiye kugira bakorane mu bibazo bijanye na politiki kuba yari yarabihakanye bwa mbere abagwanya hanyuma akaca bijamwo swate birashobora kuba ari umukino ariko aragira kari politike nawe yitse mugabo reyeremanye imba yinjiye kugira babandanye baganira ku bibazo bihanze Burundi arimwo ndani muri bo vyo bari vyiza twe abanyagihugu guverinoma twarabishimye nko mugihe nawe yoba yagiye ariyo ntumbero afise ce nivyo noba mbona nobivugako
twavyakiriye neza gusa niko ingorane zaciye zishika bagashe batangura kuza bariyumvira abantu bamutoye ngo si neza bagashatse kuguma bagaca kuguma batwiyumvira nabi bamutoye oya kubera twatoye akaguma mwakaduruvuye baguma bahiga abantu bakuru babo bigisha bagaca kuguma babatora mugabo nkabo bari batoye bari ba ubu barabarekuye abo bari bafashe ubu tubona umurenga nyene ni mitende buke nawe sinzi ko zoguma abukurikirana nawe nyene yote bakaba perezida sinzi
twatakiriye neza cyane kuko twaciye dusanga muri biriya biganiro byari byatebye bavuga ngo harimo abatavuga rumwe na leta twaciye dusanga kwere ukongo ku Barundi batubije igihugu cy'u Burundi twaciye dusanga Gwasa yemeye kujya muri amashingamategeko twaciye tubona ko ari intambwe ikomeye cyane rwose cya dusanga rero ko ari ibintu bizotuma biterana intambwe ku gihugu cyacu kuri barya abantu bari bahagaritse umutima bavuga ngo igihugu kiri mu ntambara tukatubona ko amahoro n'umutekano ari byose abarundi bose bo barabishimye twese twarashimye kabisa
byahiriye neza kubera yagiye hamwe n'abandi niko yari yarase kujya hamwe n'abandi akaba yaragiye mu biganiro bakabyumva kumwe kwari yarase kujya mu biganiro akemera akajyamo hamwe n'abandi icyo bituma twabyakiriye neza
aburi n'abaturage bo mu ntara ya Ngozi bavuga ku buryo basanga umushinga ntagato rwase yakwana na Perezida Pierre Nkurunziza mu guteza imbere Uburundi. Tubibutsa kandi ko mu ntara ya Ngozi aho ngaho ni naho Perezida Pierre Nkurunziza wa Burundi akomoka. Mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira Washington DC mu cyundi kinyarwanda, mutwumvira i Kigali mu Rwanda kuri metero 104.3, naho mu Burundi mwatwumvira ku mirongo ya metero 94.9, no kuri FM 95.2 aho ni mu Burundi. Dukomeje ibiganiro byacu tubagezaho ko twabasobanuriye mu kanya kashize icyo umuntu yavuga ko ari imyanya abakenyezi n'abigeme babona mu nzego zifata ibyemezo mu Burundi nyuma y'amatora y'abajyanama bakomini, ay'abashingamateka ndetse n'amatora ya perezida w'igihugu aherutse kuba. Mugenzi wa Thomas Kamirindi yaganiriye n'abanyagihugu mu Burundi batanga ibitekerezo byabo.
Nta bikino 3% bikunda gufata amatora y'abantu. Niba ujya ukuntu amatora yaba kubwa mbere Perezida Nkurunziza ntabwo yigeze aha agaciro abagore, ariko yakomeje gusaba besha ibyo kubyara ku buntu, mbega ubuho yobaha iyo cye 30% kandi atari amatora yigeze haba yo haba karata rya FIFA.
Tuvuge nko mu ishyaka CNDD FDD rya Perezida Nkurunziza nk'uko uri kumurega ngo niwe ngo utarabahaye agaciro mu ishyaka CNDD FDD bo kuki batageza kuri iyo myanya 30% mu bategarugori mu bakenyeza?
Bwana mmenyesha makuru aho yari guhashya kuba mwaya 30% yarabirukanye bose baragiye kuko batigira bamwe bemera ikibanza yagombye kuri ubukungu nyamavu na 30% atazigira baro
none subwo byakosoka gute kugira ngo abakenyezi bagere kuri ibyo bice
yose bizova mu biganiro natekane kwanza manza ahe agaciro kwanza ibizo ashingiye n'amasezerano ya Arusha kuri byo niyo twamara kuri ganira ko gose bazokwa bazoza kuko ubu ntaba hazi bafite ubwoba mbeboja muri iyo leta kandi babona ibintu biguma biba mu Burundi umva byakunda gute
nkesha Imana James urakoze cyane
murakoze namwe
dufite kandi Nelson kuri telefone Nelson wiriwe neza
mwiriwe
nuko nawe nyine tanga igitekerezo cyawe kuki abakenyezi batageza kuri 30% mu myanya ifata ibyemezo
numva ko byari bikenewe ibintu by'ibibanza byabanje gutera induru naho Rwasa nawe yarinze kucaronya ikibanza
ariko Rwasa ntabwo ari umutegarugori
oya mukuru viva iyo hashira umukenyezi Rwasa ntiyemera nawe sha kibazo cy'imbere urumva bashyize umukenyezi Rwasa cyasubira inyuma ntibyashoboka
eh
aho ntimuhafatira mu bisanzwe abakenyezi zo kwihangana kukwera Rwasa ategereza kuronka ikibazo ashaka cya mbere ya hamga hadiho ndi baza kuba zobitomora neza ndi baza kuba kibazo kirimo abakenyezi b'imoshavu
none se nimba Rwasa yarafashe ikibanza cya mbere kuki nta mukenyezi wagiye nko mu kibanza cya kabiri
cya kabiri
eh
definitely yarahihendeye gatoyi ariko bo kwihangana nta kibazo kandi abasendere barakundana nta kibazo
none se niko Nelson kwihangana niwo muti se kwihangana nibyo bizatuma bagera ku bice 30%
oya urumva
eh
je nta kibazo ndabyumvamwo
eh
kuko abakenyezi barazi ko abagabo nabyo batora ingingo n'abagabo barazi ko abakenyezi batora ingingo
ubwo urashaka kuvuga ko abakenyezi nta mwanya bafite mu gutora ingingo
oya barayitora ntawe barenganije urumva bose bavuga nuko batagiye guca ikibazo cya Rwasa ariko mu bisanzwe n'ibihangane ntacyo byose bizoca mu buryo
Rwasa niwe kibazo cy'abakenyezi wenyine ze
oya mu bisanzwe Rwasa yarakwiriye kuba aho berekwe kuja ku kibazo cya mbere mugo urumva ko yarose icyo cya mbere kirakwiriye ahubwo ntibamuduze aba bazabandire n'undi mukenyezi buhashira begereze gatoyi basi ntacyo
none rero uvuze igitekerezo cyawe mu magambo make cyane wagisobanura gute ko abakenyezi batageza kuri 30%
munamashinga amateka nimba ariho barenganije mugo muri munamankego z'amateka naho barangana n'isenkane kuri isenkane
eh 50% kuri 50%
yego ndabona babahaye neza kabisa
ariko nukubaha ntabwo batorwa
baratowe munamankego z'amateka
Nelson
batora umugabo n'umugore intara zose batora umugabo n'umugore je nibaza ngaho ko bushima kabisa
Nelson urakoze cyane
namwe murakeneye inshuti yanjye
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turimo turaganira ku kibazo cyo gutorwa kw'abakenyezi kugira ngo buzuze imyanya 30% uko bikwiye cyangwa se banayirenze nk'uko itegeko nshinga ribemera kuyigira biraterwa n'iki rero byakosoka gute nibyo turi kuganiraho kuri telefone dufite kandi Cedric uraho neza
mwiriwe neza
nuko nawe rero uvuga igitekerezo cyawe
nanje kuramutsa abarundi bose bakora hanyumva cyo kiwe n'abari mu bakungu jewe ndiko ndabiraba ahubwo sinzi uku ntibyumvikana kuko mu kugira aba baturere uko bo bari manje kwiheza iryo tegurwa ryayo maturo kumwene bozo yagira aho byabavyisikisa hanze batangiye kwica aya mbere bataba yakora adakurikije amategeko abantu basemerera kubw'ibyo rero nk'abakenyezi nabo baba bakeneye uburenganzira bwabo bwuzuye ariko kuba batanguye kubakenyeza kuva kare ubu ndabona yuko ahubwo ariho bariko barabikomeza cyane kuko nige babigaragaza uburenganzira bwabo haba mu myerekano cyangwa mu bindi byose babonyamo barakubise abandi baraterwa abanza abandi barafungwa mwarabibonye ubu rero hageze yaho batora iyo myanya yabo kugira bakwize ibyo bice nibaza yuko naho nyine bizobatera ingorane cyangwa bakakurigisha y'abanyanga nyine bakoresheje mu gutora nk'uko tuba nk'andi batora bakoresheje jenita ko ari abatora kuko kugeza ubusiro ngo nako batora kuko amatora nyayo n'amatora tuzi uko abahurukiyemo bose yakurikije iyo mategeko y'ubwigenge ubwisanzure budasanzwe rero ngasaba yuko nibyashyika iyo myanya bariko bararonda kugira bayuzuze baze bamanze barabe icyo ari cyo bubashizeho icyo azomarira igihugu icyo azomarira abenegihugu batarenganije bataraze ngo nuko ava mu gambwe uyu baze bahe bose bavuye mu bwoko bwose kata gutandukanya uyu ngo cyane uriya kuko turamenyereye cyane mu bigo bya Afrika cyane cyane fatire ku Burundi usanga yaho basigara bagasanga bafashe gusa babandi babandi nyine ugasanga nibo abandi baguma bagaruka abagumye bari muri zanere kiyagiye ugasanga nibo basubiye kugarukana ugasanga bafashe urongo bishyiranye kanaka niba musubiye byajya nyene ugasanga umuntu afite ibibanza gishika bingahe muri leta ugasanga nabagi bariko barabura umva iyo myanya izoboneka gute akarero nk'ubu tuzacyo gufata ku rugero rw'abagabo basho gusanga umwe ashobora kuba nk'umuvugizi wa leta ugasanga asubiye kuba kandi umunyamabanga wayo ugasanga umuntu n'umushyikiranga yangikana agasubiye ku mushinga maze ugasanga naka nigiro cyo sosiyete kana ugasanga mugaba handi asubiye kandi kuba umuyobozi wumva izo bice bizokwigera bigera gute kandi ari ahantu baguma bigungira ko badashaka yuko n'abandi baronga erega n'abajya babazimye nabo nyine baba bakeneye.
Cedric, urakoze cyane rwose kuri ibyo bitekerezo byawe bifite akamaro.
Yego, murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, dufite kandi kuri telefone Gikama na Kasiani. Gikama, uraho neza?
Yego, na mahoro.
Kasiani, uraho?
Murakomeye namwe.
Yego.
Murakomeye namwe.
Mugaho, reka duhere kuri uwo mukenyezi atanga igitekerezo cye, hanyuma nawe uhite ufatiraho, ntugende.
Mu by'ukuri ku byerekeye imyanya y'abakenyezi njye nibaza ko ari akarenganyo nk'akandi kose kuko no kugira ngo babashyire muri icyo kibanza babatse bari babahaye byabanje kuba impari birebire bica kure rwose kubishika turaronka iyo mwanya ariko bari base kuko mu Burundi tumenyereye abagabo b'ibisambo bakunda inda zabo kandi muri kamere yabo abakenyezi ntibafite ikibanza niko barezwe.
Ntabwo bitoza kubera umuco?
Oya, si umuco kuko mu muco w'Abarundi ntibabashaka ko abakenyezi bajya imbere bama bashaka babe hahandi babe mu kigo binyegeze ari nacyo gituma iyo ritaba ibwirizwa shingiro ryabayeho batari kwiyumvira ko babaho cyangwa kwiyumvira ko bafite ubumenyi nabo ayo masezerano rero yabereye Arusha akadusanga natwe tubayemwo baba bibaye ngombwa ko duserukirwa.
None se mwakora gute kugira ngo mwitoze muri benshi?
Muri iki gihe ntibyari byoroshye kwitoza kuko n'abatari abakenyezi babona ko batitojeje bivuye ku bintu by'amatati byo kutabona kumwe bya politiki bigatuma rero abantu batinya politiki y'iki gihe abantu bose irizere ko aricyo bazoronka kuko ntibyari byoroshye.
Ariko mu 2005 no mu 2010 nabwo habaye amatora, kuki abadamu mutitoje?
Maritoje nicyo gituma n'ibyo bice byaboretse kandi n'ibyage bisigaye bigaragara barabibwiyemo. Ariko urumva naho bari kwitoza baba baritoje barabijyamo bake mugabo ibyasigaye byose byagiye nk'abagabo. Ubu rero nkaba mbona yuko abatitoje baretse kubera ibyari bihari ni benshi nyine batitoje. Nkaba mbona rero yuko abariko baragabura bagabanganya imyanya bogerageza bagashyiramo incabwenge z'abakenyezi zirahari mu Burundi.
Ese kuvuga ngo bakabashyiramo kuki bo ubwabo badafata ingingo ku giti cyabo ngo bagende bavuge bati natwe tugiye guhangana mu matora?
Guhangana mu matora si bose babishoboye mugani, ariko barahari mugabo ni ugukumirwa. Bafite abagabo basaza bacu baradukumira ntibabahe imyanya ikwiye ngo bajye babahe n'uburyo bwo kwiyamamaza kumbure sinumva n'umugambwe w'abakenyezi serukirwa n'umukenyezi hama ngo bitoze. Urumva kuvuga yuko iyo ababwira uko byose bitumwa no gukumirirwa kw'abakenyezi, ariko nabo ni by'ukuri bari bakwiye kuva hasi bakagira ingufu bakagira umwete wo gukorera agateka kabo.
Gikama, urakoze cyane. Kasia.
Yego, namubwira.
Yego di. Kasia ni we?
Yalo.
Nawe rero ukomeza wumvise iby'uwo mukenyezi avuga, nawe gutanga ibitekerezo byawe.
Yego, je icyumviro cyanje nuko nibaza nti igituma bemerewe bijya bibanza nibaza ko ari uko bari kugira ngo bagerageze gusa n'abamenyekana kugira ngo bajye muri leta, kubera nabo nyine baba baraciye mu mashuri baba barize kandi kenshi nibaza ko no mu bice bimwe bimwe twagiye turabona mu bisata bimwe bimwe je novuga nti
barashoboye muri make hari abarongo ya makaminuza hari abarongoye iyo ubushyiranganje butandukanye hari abarongoye ibisata bitari bike hariho n'uwigeze kubicegera icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu urumva nuvuga nti barashoboye muri make ariko nkavuga nti umuco ngira ngo ni wo woba utuma batishyiramo nabo ngo bajyemo bashobore guhiganwa mu matora meme nayo umukuru w'igihugu n'ayandi y'abajyanama b'amakomine n'abashingamateka ikindi nibaza ngira ngo ni kubera boba bashyirwa ku ntonde barashyirwa ku ntonde nk'abashingamateka ugasanga umugambwe arimwo niwo ushyira ku ntonde aja nibaza ngira ngo hariho hoba harimwo gukumirwa ngira ngo kubera bavuga bati bamye ari abo mu kigo nabo baba bariko baratera imbere ubu ntibabone yuko nabo bashoboye mvuga jewe nkavuga nti barashoboye kuko hariho ubushikiranganji bwinshi butwawe neza
n'abakenyezi
nkavuga nti ngira ngo bwo ari kubera burimwo abapfasoni ugasanga mbere meme n'ubu twagwa n'abagabo kenshi burimwo ingorane ariko ubundi ugasanga buratwawe neza nawe bugira ingorane ugasanga bashoboye cyo kimwe n'abashinga ntayo
niko se Cassia nkwibarije nk'ubwo ngubwo kuvuga ibintu by'umuco gukumirwa ubwabyo ubona abakenyezi bakunda gukunda ibya politiki
yewe baza yuko ni bake babaho ni bake kabisa kuko notanga nkunga nk'uburorero mubu nko mu ntara usanga hitoje umuntu uvuga uti ni umuntu yarasanzwe ari muri leta yarasanzwe yaraciye mu ishuri ashoboye ugaba ugasanga nko mu bakuru b'imitumba kenshi usanga ari abashingantara mu badiregiteri kenshi usanga ari abashingantara babura amatari kenshi mu ntara nyinshi usanga ari abashingantara rero nibaza yuko nabo nyine hagati yabo barikumira nkagira ngira ngo ni muri ya migenzo y'abasokuru bavuga ko badashoboye naca mvuga niyo ngira ngo nicyo gituma bama bikumira naho baba baraciye mu mashuri kenshi ugasanga barikumira
Cassia urakoze cyane yego urakoze
yego murakoze namwe
kuri telefone dufite Eli Nibigira Eli uraho
niriwe neza Thomas
yego nawe rero tanga igitekerezo cyawe
ego kuri iki muriko muravuga muti mbega iyi myanya cyangwa ibi bibanza by'abakenyezi byazubahirijwe mu nzego zose aha mu gihugu cy'u Burundi nagoma mu nkundire kandi mbanze ngaruke ku munsi wa kabiri aho n'ibyo bice 30 ho mu nama nshingamateka bahavura abasasa ndetse no kubifuta bakanabifuta bakagira bati icyo sicyo twahagarara ko aho igice kiraba iby'amoko n'ibibanza by'abakenyezi mu nama nshingamateka bagenga aho bakabifuta hagataho icyo ubwoko tukireke reka tugume kuri iki cy'abakenyezi abakenyezi jewe rimwe n'ukuntu barambabaza cyane naho bakantera ikigongo Thomas nimba uwo guheruka mu gisagara cya Bujumbura urazoza uraba hahoze hirya no hino yahahoze isoko nkuru ya Bujumbura uraba abakenyezi badandariza mu ibarabara mu minsi yahera bagenda barakwitwa n'igipolisi kubera ariko baradandariza ahantu mu ibarabara ko isoko yabo yaturiwe sibo bari babishaka ariko isoko yabo yaraturiwe mu nama nshingamateka hari hicayeyo abakenyezi ku munsi wa kabiri igihe abakenyezi bari bicaye bariko barafuta ibyo bice byabo 30 bari birabiye hasi nk'uko bamenga nta kintu na kimwe bibarabako none bagiye guserukira abandi ko abo bakenyezi baserukira abo bariko barabaho nabi hama ikindi naco abakenyezi ngaha mu Burundi ntitubidehe benshi n'abarimwe abize ni bake nico gituma rero baba mu mitumba no bita resame baba mu mitumba kandi bararima habe benshi n'abarimwe mu nkundire simbona ukuntu bohava bagenda muri politike sikera cyane aho abakenyezi cyangwa abakobwa batanguye kwidukira kwiga cyane kare ntibabikunda politike nayo biragoye kuja kuyikina utaciye mu ishuri bisaba ko wanduka guca mu ishuri
abo ni abanyagihugu mu Burundi bavuga ku kibazo cy'imyanya y'ibice 30 abakenyezi bagomba kubona mu nzego zifata ibyemezo muri politiki y'u Burundi ariko kandi namwe abigeme abakenyezi kubona imyanya nk'iyo muheri hano kuri Radio y'u Amerika tubaha umwanya wo kugira ngo muvuge mutange ibitekerezo byanyu mwumvikanishe namwe icyo mutekereza buri munsi rero buri cyumweru tubaha ijambo hano ku Radio y'Amerika kugira ngo namutange ibyiyumviro byanyu turabatumiye kuri mikoro hano i Washington kuri Radio y'Amerika mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese mukomeze mugire ibihe byiza muri weekend.